ഇനി ന്യൂസ് വിത്ത് അമേരിക്ക. Isbiti Amerika mkiwundi na mkinya Rwanda Mburundi ni kumilongo migufi ya short waves kumetero tumini chena ni metero milongi vili Mburwanda ni kuri FM jana na kane nibiche vitatu no kuri radio inshuti ya Boss FM milongo mnani numunani nibiche vitatu mshukura kandi nukudushikira mkoreshe zi adrese yachu ya email ni radio yachu @gmail.com na Facebook kuri adrese radio yachu VOA no kuri website yachu aliyo wezi tata kaburungu radio yachu voa@akaburungu.com wamanye ikiganiro muri sanga
ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cya Afrika y'Epfo cimirije kugirisha amatora ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka wa 2019, kuvuga ku munsi wa gatatu w'indwi. Nimo nyuma y'imyaka 25 irangiye icyo gihugu cikuye ko intwaro karyanisha miryango ya apartheid. Abitegereza ibintu bavuga ko hari ibintu bitari bike byahindutse mu gihugu muri ico kiringo. Abirabure bari degenze ubuzima bwabo bwari sununuye muri rusange umuntu abigereranije n'imbere yaho. Yamara ubudasa hagati y'abatunzi n'abakene kiracari kibazo kibonekeza bikomeye cyane mu gihugu. Ubukene n'ubushomeri biracari bimwe mu bibazo bikomeye igihugu kiriko gihangana navyo. Muri rusangi ubusumbane hagati y'abirabure n'abazungu ni bintu bikigaragara imyaka 25 nyuma yuko apartheid irangiye. Mugihe amatora yimirije muri Afrika y'Epfo, abanyagihugu biteze iki kuri ayo matora n'ikiye bize ko azohindura. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Nestor Bidadanure, umuhinga mu vyerekeye politiki yakurikiranye cyane ivyerekeye igihugu cya Afrika y'Epfo, abipari mu Bufaransa, yamara muri uyu mwanya turiko tuvugana ari i Bretagne. Umutumire waramutse?
Waramutse.
Wakurikiranye cyane ibyerekeye Afrika y'Epfo mu gihe icyo gihugu kiko citegurira amatora ku munsi wa gatatu imyaka 25 nyuma yuko apartheid irangiye. Muri rusange ubona igihugu gihagaze gute muri iyo myaka 25?
Muri imyaka 25 harabaye intambwe niniya cyane zikomeye muri icyo gihugu, kuko kugira umuntu yumve ibituma izo ntambwe zikomeye no kwibuka icyo apartheid yari iri gira muri vuka yuko hari intwaro nyene kayanisha imiryango nko mwayivuze, hanyuma abirabura bari ibabonwa aba South Africa, babonwa nk'abantu b'abanyamahanga kandi babonwa nk'abantu atari abantu abandi, kuko uri mwirabura ntibaba uri mu South Africa, kandi byitwa yuko naho uhagaze aho uba uba Soweto barashobora kuza bakakwivukana bakagusubiza ku gasozi aho uva, kuko ntibitwa kuri mu South Africa, witwa nkaho umenga uri umuntu uri mu gihugu atari icawe. Hanyuma ukora akazi umuzungu yafata agafata nka mukora akazi kamwe n'umuzungu, ufata ijana uyafata amajana indwi. Kubyerekeye amashuri, uri umwana w'umwirabura ntamwashobora kujya mu mashuri amwe hamwe n'abazungu bajya amashuri atarimwe ibyigishwa byose, inyigisho zikomeye nka science, physique, hanyuma n'izindi izo ntibazigisha abana birabura bashaka kubana birabura bama batageraho abana bazungu bagera. Nivyo rero yibonye ivyo vyose umwirabura ntiyashobora kuza ngo aje Johannesburg cyangwa Pretoria hageze isaha zitandatu so kumugoroba yabwizwa kuhava atarahavuye baramuhagarika bakamufunga. Kumva rero kugira apartheid ihave abantu bashira kujya mu mashuri amwe, abantu bashira kubaho bashatse, hanyuma n'ibindi byinshi byagizwe mu byerekeye kwakira abantu amazu ntabwo niniya cyane ngira ntawe ubivuga byose ngo bimare.
Yego,
reka tubandanye tuganira.
Yego, muravuze rero ko intambwe ziboneka zashitswe ko muri iyo myaka 25 ugereranije no kuntu apartheid kubijanye nabirabure, ariko hari ibibazo bikivugwa nk'ibibazo bijanye n'ubukene. Abazungu baravugwa ko muri rusangi bagifise ibintu byinshi, amatungo menshi ugereranije nabirabure, ubugizi bwa nabi bwari yongeye kumbure kubera nk'ugwaruka rwabo birabure bari bizeye ko ibintu bizohinduka. Bavuga ruswa kurya ibiturire kwa ANC ivyo ari yemereye abo banyagihucane cyane bakiri batitacuye kwishikaga muri make mwo mubibona gute?
Yego, nivyo kuvyerekeye amaruswa ariho abantu 20% babirabura babayeho iminsi yose ntibafise amadolari 2 ku munsi, no kuvuga yuko babayeho nabi cyane. Rero iyo umuntu yarwanyije intwara y'agahotoro harondeye inyeso ya bose, twavuga yuko intambwe yo guha gushyira abantu mu kubashyira kugira barengere izo ngorane ubu ntibarabishikako. Abagizi ba nabi ni benshi, nibyo, kandi icyo n'ikibazo kuko kuvuga ati niba tu hari abagizi ba nabi nuko hari abagowe kubera apartheid ntibihagije. Nibaza yuko ANC ifishe mu ruhara nayo, kandi iyo nicyo n'intambamyi cyane ku byerekeye kazoza ka Afrika Sud. Abatagira akazi ubu ni 27% ku ijana, aho ni ikibazo cyane, kandi benshi na n'urwaruka. Twavuga yuko naho habaye izo ntambwe nini haricyari ingorane muri icyo gihugu. Aya matorero y'ubu nyine usanga abantu bariko barahiganwa, benshi bavuga bati ANC yagize ibyo yari yemeye ntesha kubigira, kandi abandi bakavuga bati harabaye inyuruzwa itunga ry'igihugu igihe cya Jacob Zuma nabo bari bumushyigikiye. Ibyo rero nibyo bibazo by'ubu muri Afrika du Sud. Ariko Cyril avuga ati yego twagize amakosa, ariko hari byinshi dushobora gukosora kandi uko turakosora aho rero niho tugeze.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone dufite Theogene, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Irindi zina huri?
Eh?
Watubwira irindi zina nahuri?
Banyita bashyitsi Theogene, ni Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke mu gihugu cy'u Rwanda.
Ufite ikibazo icyumviro?
Ndi igitekerezo navuga.
Yego.
Nuko urebye nyine abanyafurika nk'uko babisobanuye, nuko wenda 20% bababaye mu bukene cyane.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Ayo matora mwitegereje mu kwikirana cyane ibyerekeye Afrika yepfo, mubona bayiteze kwiki cyane cyane abo twari ko turavuga nk'abo bakiri bato nabo bose bafite ibyo bibazo by'ubushomeri?
Ego, abo bakiri bato bose bize yuko icyo bifuza ni uko boronka akazi, ni uko bova muri ayo izo ngorane barimwo. Hanyuma kuri ibyo byerekeye umutekano mu Kenya, aba Sud Africa bose hamwe n'abantu benshi baba muri Afrika du Sud ataba Sud Africa birabatera ikibazo, ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma icyo kibazo kandi kiratera ingorane ku byerekeye abantu batunze baba bakeneye kuza gukora muri Afrika hepfo gushyiramo y'amahera yabo. Yabumvise ko hari ikibazo cy'umutekano birabuza abatari bakikuza. Urumva rero icyo abantu bifuza muri Afrika du Sud ni uko igihugu cyabatera imbere. Ibyo ANC yari yaremeye mu cyo bita Charte de la Liberté ariyo programme ya ANC yarwanira bakaje kuri bose amashuri kuri bose kandi bashobora kuvugwa neza ivendi aba Sud Africa bato bato bifuza kandi nibyo bizeye yuko ANC zashobora gushikako ariko hari benshi nabonyere batizeye ANC muri kino gihe baca bagenda mu migambwe yitwa DIE Democratic Alliance twari na Musi Bayimane cyangwa bagakurikira Julius Malema atwaye EFF Economic Freedom Fighter abarwanira ibogorwa kugira itunga ry'igihugu rishobore kugaburwa muri bose.
Yego.
Ah.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Lambe, Lambe irindi zina. Lambe. Allo Lambe. Lambe twamutaye ku mirongo ya telefone. Dufite Kwizera, Kwizera uratwumva?
Yego ndabumva cyandagiza mwiriwe.
Mwiriwe irindi zina huri?
Ndi Butumbo.
Ufite ikibazo ikimvira?
Mfite ikimviro kuri kina mazite kuri Facebook. Ko na bokimo turabumbye urundi n'isanzu niko bimeze.
Yego.
Yego. Ndite ikimviro kivuga giti South Africa igomba kubanza kumenya gutandukanya inyumvire y'abanyagihugu bwa mbere bakabanza bagahinduka hagati muri bo. Kuko nabwo ari leta yo kwama imiracegura ibibazo byabo mwavuze ngo afite ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'iki kuki umuntu abaye Burundi agashika South Africa karonka kazi nuko abanyagihugu ba South Africa badakunda gukora nibyo kwamaze kumenya abantu benshi amaze gushikayo ntabwo bakunda gukora abanyagihugu babo banza bagahindura imitekerereze bakamenya kwihangira imirimo bakamenya gukora akazi kabo hanyuma leta ikabafasha kuba bamenya gutandukanya umunyamahanga n'umwenegihugu uko kuba umuntu politike yabo niyo mbi ntabwo ari politike y'abanyamahanga ubwabo ni badatunganya ibintu byabo uko amatuza kurondera ubundi buzima mu bindi bihugu za Kenya usanga umwe n'igihugu aronka akazi imbere y'umunyamahanga ibyo birazwi ntabwo ucuza ibintu byo kugira ishari ku munyamahanga yarose akazi ngo nuko wakawuzi.
Murakoze. Yego.
Yego murakoze.
Yego. Muhavuga ko iki Nesto?
Yego ivyo aheje kuvuga n'ivyo kuko harabaye abantu b'Abanyafrika benshi bishwe kubera amashari kuko aba Sud Africa baba badafise akazi bavuga bati abo hanze baraza bakaronka akazi kuko atako dufise ati ntibishoboka ibyo biriho muri Afrika yo hepfo ibintu biriho kandi no mu bindi bihugu atari bike ngira ngo tubara tubibona aho bihugu byinshi bya Buraya nk'ubu bavuga bati abantu benshi bagenda bagatora imigambwe iri imigambwe ikoresha ubwoko cyangwa amadini
ifise n'imigambi n'imigambi yo kugirisha abaya ibibazo byose bataku kubimukira
bakabita ku bandi n'akandi aba bafite ingorane ibyo rero bikenshi biva ku bantu bagira politike ariko gushika ubu sinavuga yuko ari ANC navuga gusa yuko ari ibintu byari bisanzwe muri Afrika yo hepfo izo ngorane zari hasanzwe ku gihe cya apartheid ahaje abantu bavuye hanze bakemera gukorera amahera ma Kenya bace bavuga bati nibo batuma natwe batatwongera umushahara ibyo byaramye by'amashari byaragerageje byarasubiye inyuma giyayense yakora cyane igakorana ikagira ikigisha abantu ikabumvisha yuko ikibazo ari system ari harondi iyo kwari abantu bagwiza kurwanya iyo rero abanyagihugu iyo abatwara igihugu batarazwi neza ibyo bibazo bishobora kuvamo ingorane nyinshi kandi ubu muri Afurika si icyo kibazo cyo kurwanya abandi banyafurika kiriho kandi niko asa rikomeye cyane.
Dufise he kandi nisabwa Abdul uratwumva? Abdul ntitukumva neza? Uhamagaye urihe?
Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere ni Rwamagana.
Ufite ikibazo ku mutumire cyangwa ikimviro?
Iyo kibazo nashakaga kubaza kuri urwo ruhande rw'amatora mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nabazaga ese bena ndinajya mu mbabwire mbisabe kuba bazatera intambwe ya kigabo bakemera ibyavuye mu matora ntanda y'umujinya. Ikindi nabazaga nimba ubwabo bazitoramo indorerezi cyangwa se haruhari kizakorwa ku buryo bazashaka indorerezi ziturutse mu mahanga. Murakoze.
Murakoze cyane, mumwishure.
Kubyerekeye indorerezi muri Afurika y'Epfo ntibikenewe cyane kuko bushikuba amatora akorwa neza, ntabikanga ibyo kwiba amatora ibiriho, ariko hari abantu bita ba societe civile benshi bayakurikirana baba bahari, kandi nabo hanze bashaje kuza kuraba uko bigendeka baraza, ibyo nta kibazo bihari. Ibizovamo byose bizakwemegwa, kandi gushika ubu ingorane ntiziri kuri kwibana amatora, ahubwo ingorane ziri gushobora gukemura ibibazo by'abanyagihugu.
Yego. Navugwa ko umugambwe ANC kubera ibintu byinshi wari wemeye utashoboye kurangura, hari abataye icyizere kuri wowe bakaja muri iyo migambwe nk'uko mwariko moro yabivuga nka Democratic Alliance, iyo EFF ya Julius Malema. Nikihe mubona ANC iriki izogira muri ayo matora kugira igarure icyo cyizere cy'abanyagihugu bagiye muri iyo yindi migambwe, kuri iyo yindi migambwe nka Democratic Alliance namaze kugira intambwe ziboneka cyane cyane mu bisagara bikomeye?
Ego, yurabye neza kuva Jacob Zuma ANC mukuye ku butegetsi, aragarutse icyizere atari gitonya kuri ANC, kuko bavuga yuko abantu bagera nka 85 basanzwe ari abanywanyi ba ANC bafise icyizere gikomeye ubu kuri uyu mugambwe. Hanyuma ikindi nacyo ni uko mu byo ANC igira ni uko hari abantu benshi batatora ANC ariko bataje no gutora, kubavuga bati nacyo imaze gutora ANC ariko ntibivuga yuko bace bajya gutora iyindi migambwe nka EFF cyangwa ngo batore DA. Ubu rero abakurikiranira hafi ibiriko biraba bavuga yuko bishoboka yuko ANC ironka amajwi agera nko kuri 58 cyangwa 56, ni ukuvuga rero yuko ibyo Cyril kampanye ya Cyril Ramaphosa abanyagihugu ba benshi bari kubemera ibyo babwira. Hanyuma ku byerekeye naho Musi Maimane wa DA, igituma abantu bamukurikira ni uko wewe icyo yashyira imbere cyane yavuga yakoresheje corruption, ikiza kunyuruza itunga ry'igihugu, yashyize imbere cyane akavuga yuko ANC ari ifite ibyiyumviro byiza imbere, ariko yuko ubu itayikurikiza yavuye ku murongo. Ariko nawe nyine afite ingorane kuko aba South African benshi bamubona nka umenga umuntu abandanya akorana n'umugambwe w'abazungu ba kera, bakavuga yuko wewe wamushyira imbere nk'umwirabura, ariko kugira bahageze atagenda azohindura ku byerekeye ubuzima bw'abanyagihugu. Hanyuma Julius Malema washyira imbere yavuga ati naho twa igihugu cyabugowe harisha ari ikibazo cy'amatongo, amatongo ari mu minwe y'abazungu, akavuga bati ku byerekeye amahinguriro cyangwa amafaranga ava mu mabuye. Julius Malema avuga ati ibyerekeye ubwo butunzi bwose bwagwiza gufatwa na leta, amaleta akaba ariyo igerageza gukoresha inyungu zivuye muri ayo matunga ikagerageza kuraba ingene yo yakoresha bwirwanye ingorane z'abanyagihugu. Ngaho nabo nyine bafite ikibazo ni uko abantu bafite amahera hamwe n'abazungu bamubona nk'umuntu ashaka kubakumira kandi ashaka n'ingwano. Donc aho niho turi ubu, nico gituma nibaza aho niho tugeze niko mbona ibintu tukamu by'ubu.
Yego. Tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Reverien, uratwumva?
Ui, ndabumva.
Irindi zina huri? Irindi zina nahuri?
Yo mukiza referee nkabandi bucumbo.
Ofisi kibazo cyangwa cyumviro shikiriza.
Ikibazo nubaza ni kubwo bukene numva bugarije amatora nayo urumva hari ubukene yoca agenda gute.
Ego, deka umutumira bishure.
Ego.
Ego ikibazo cyabo bariko baritoza nuko baragendera n'igihugu bakagerageza kumvisha ikibazo ukora kugira batsinde ubwo bukene kuko bari hari byinshi byakozwe nko twayivuze mu mwanya byakozwe na ANC ariko hari ingorane zindi nyinshi izo ngorane rero ibiravye neza urazibona muri Afurika yo hepfo mugabo zino mu bihugu byinshi byinshi ariko ntibihagije icyo twifuza cyo abanyagihugu bifuza nuko abantu bateye bakabashyira imbere bashobora gukemura ibibazo nyamukuru ibibazo byerekeye akazi ibibazo byerekeye amashuri ibibazo byerekeye kuvugwa neza ibyo n'ibintu bikomeye cyane abantu batwara igihugu badashoboye kuri ibyo bibazo mu nzira aca baba bari kubarakora baba bari kubarahenda abanyagihugu.
Murakoze. Dufise yego. Aroni nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Aron, uratwumva? Uhamagaye urihe?
Ni Kampala, Uganda.
Yego. Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni kibazo n'icyumviro. Ubambere bwo cyuko turaramwa uri bino bigo bya Afrika tuzanga hose bavuga y'ibibazo bizo bigatangira bazo ni bimwe. Bega ikibazo na ufite ikibazo na ufite. Abona twibwe aba banyafrika bacu ko mbona kenshi na kenshi usanga umengo bariko barirukana abo bantu b'abanyamahanga ukumva ngo abo banyamahanga si bakeneye ko baza kudufasha ibibazo nk'iby'ubusomeri indwara ibiki babona aba banyafrika bo nyine babyishoboreye. Ikindi kibazo nacyo kigira kabiri ikibazo kijyanye n'uko iyo Afurika y'epfo abantu benshi tubona twumva bagirukira dufate nk'akarorero ku Barundi abanyarwanda nabo muri Congo kumva bose bavuga yuko umengo bodeo nko gutonda y'ubuzima yega tukaba twumva yuko naho hariyo ubusomeri abo bantu birukirayo uwo mutumire yo babyira iki.
Murakoze, reka bishure.
Burya muri Afurika hari ibihugu bya Afurika byinshi bimaze kwiteza imbere hanyuma muri Afurika si bibi byonyine biriho. Uravye nk'igihugu nka Botswana kigeze kure cyane ngira uheja kubaza icyo kibazo yogerageza akaraba ingene igihugu cya Botswana cyifashe. Hari ibihugu nka Ghana biri bimaze gutera imbere cyane ibyerekeye kunyuruza abatunzi b'igihugu ntibikikorwa. Iruhande rwacu turabye i Rwanda tukaraba Ethiopia. Hari ibintu byinshi bikorwa muri Afurika kandi na Afurika Sud hari ibintu byinshi yakoze bikomeye cyane kandi si yose yarabonye yuko ari ibintu byiza. Mu bisanzwe umuntu wese ahaguruka ngo ikibazo cy'igihugu kiwe ngo ni umunyamahanga cyangwa ngo ni ubundi bwoko cyangwa ngo ni irindi dini umuntu atabwenga abafise ibibazo mugabo akihendaga agashyira ingorane ziwe ahatariho. Urumva rero ibyo ni ibintu biriho muri Afurika biriho kandi no mu bindi bihugu by'Iburaya kandi aho byabaye byose umuntu abiretse ngo bibandanye birashobora kuzana ingorane zikomeye cyane abantu benshi bagahona n'ibihugu bikamererwa nabi cyane. Nicyo gituma abanyafurika tugeza kumenya yuko turafise ibintu byinshi cyo dukeneye no kugira ishaka hanyuma no kwitangira abanyagihugu no kwitangira igihugu. Yego, naho bajya muri Afurika Suide sinababwira ntibajeyo ariko igikenewe ni uko haba muri Afurika Suide haba muri ibito babuza kubandanya bagira uko bashoboye kubwira mu bihugu bavuyemo ibintu bihinduke haba intwaro nziza hanyuma zishobora gukemura ibibazo by'abanyagihugu.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku matora yimirije mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku munsi wa gatatu tariki 8 z'uku kwezi kwa gatano muri uyu mwaka. Ku kibazo cerekeye nk'abanyeshure narasomye ko leta yashizeho uburyo bwo gufasha nk'abanyeshuri bava mu miryango itishoboye kubera amashuri akomakomeye atangisha amafaranga menshi kubijanye n'indero. Ainse kuri ico kibazo mubona yavyifashe mwo gute?
Hari izintu byinshi nkuko nabwiye byagizwe kugerekeye amashuri, kwarubaswe amashuri arenga nk'amajana atanu miliyoni 78 kuva bashitse, si make harabaye nk'imiliyoni 2 z'amazu yubatswe. Ico kibazo mwabajije ariko byari bikeneye kuvugwa. Hari ibintu byinshi byakozwe ariko ikibazo na mahera nk'abo bantu twavuze batagira akazi, urumva ntibyoroshe kubwira abaruka abana baba ku mashuri. Hanyuma muri programme ya ENSE ita Charte de la Liberté ibyo bari bariyemeje no kubavuga yuko abashuri kubyereka amashuri ari leta izo abantu batashaka kwiga batarishe, urumva rero mu nubu ico abantu muri ENSE batanezerewe baba basaba nuko amashuri leta yotuma abana biga batarishe, kandi kavuga ati abana bavuye mu miryango igowe cyane barondera uburyo uko bashobora kwiga nk'abandi bose. Ibyo rero nibyo ubu ANC yemeje gukora, ibyo shiriro yemeje gukora kandi ni byiza cyane.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone. Abraham dute yakamo, Abraham uratwumva, irindi zina?
Abraham Sibomana.
Uri he?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ikibazo icyimviro?
Ikibazo mfite.
Yego.
Iryo shyaka ni gute? Ni gute biteze kuzateza imbere icyo abazuru bahoze bifuza?
Murakoze.
Ni icyo kibazo mfite.
Ku mutumira bishure?
Yombira neza ushatse kuvuga.
Wamubwira neza ngo icyo ushatse kuvuga?
Ndi kumubaza nti ni gute abona ibyifuzo by'abazuru bizakomeza kubumbatirwa ku buryo apartheid itazagaruka.
Ibyo byifuzo wabivuga neza?
Ibyifuzo mvuga ni nka kuri kubona abazuru bapfiriye ubutaka bwabo, bapfiriye ishema ry'igihugu cyabo nubwo baje kuneshwa. Ese bazahora ni cyo ngiki muri ubwo buryo ndi kuvuga?
Yego.
Moyandi bavuga tuvuga abazuru bonyine ko muri Afurika y'Isi hari abazuru, hari abakosha, hari abagenda, hari nk'imiryango ishika 12. Ikibazo cyawe no kuvuga uti twagira gute ubwira apartheid ntizogaruke ngo ishobore gucinyisha abirabura muri Afurika yo hepfo? Ngira nawe ikibazo cyanyu gihagaze. Icyo nababwira ni uko burya abantu babwiza ko bakanuye, kuko hari ibihugu byigeze gutera imbere cyane birakomera, ariko abantu batabwiye gusinzira birasubira inyuma cyane, basubira mu zindi ngorane. Burya igikenewe ni ukwama umuntu atibagira yavuye aho ageze, hanyuma akamenya n'ibindi n'ibyo atarakemura akabandanya ashaka yo kubikemura. Hanyuma ikindi ashaka kubabwira ku byerekeye Afurika y'Isi ni uko ingwano ya ANC, igihe ANC ikwiragwana ANC yarimwo bose, yarimwo abirabura, yarimwo abazungu, yarimwo abahinde, yarimwo abametisi, yarimwo abagore, kandi irimwo abagore irimo bose en fait ni shaka n'umugambwe arimo abashyize Afurika bose atagukumira. Uburere cyiza nuko icyo twakwifuka, kandi muri Afurika y'Isuwede abazungu ni abantu bababona nk'aho ari abantu b'abanyabahanga. Kuko ikibazo si surukoba, ikibazo ni politike mbi. Icyo rero twizeye ni uko ibyiyumviro byo kurwanya politike mbi, politike tubaka, politike iryanisha abantu, politike itaronkera inyishu nziza idashobora kukubakira abantu, idashobora kurongera akazi abantu, idashobora kuvuza neza abantu. Iyo politike abanyagihugu bogerageza bakayirwanya, hanyuma bagashyira imbere abantu bitangira abanyagihugu bose, ata gukumira umuntu kubera urukoba rwiwe cyangwa ubundi bwoko bwiwe.
Yego, ikibazo cy'amatongo muri Afurika y'Epfo ni ikibazo gikomeye cyane. Abavugwa ko igice kinini cy'amatongo ashobora kwimbuka akiri mu minwe y'abazungu, abarimyi n'aborozi b'abazungu. Icyo kibazo President Cyril Ramaphosa akaba kubera ukuremegwa na banyagihugu abirabure, akaba yavuze ko bazogerageza kugitorera inyishu bagaheza amatongo abirabure atandishi zitanzwe ku bazungu. Ibyo byaratumye haba impungenge kuko ku bazungu n'abanyamitahe bo hanze. Icyo kibazo kibona gihagaze gute mu gihe amatora yimirije?
Ego, icyo ni kibazo gikomeye cyane gose kandi kitoroshe. Gutanga gufata ayo matongo hanyuma ntibabaha imitahe nibyo YSF isaba, nibyo n'abantu bamwe bo muri ANC basaba, ko bavuga bati amatungo bafise yavuye mu nuko baje bakadutwara amatongo yacu, nayo twekwa niyo dukora, hanyuma twatumye batunga. Ibyo byose nibyo. Hari ikibazo rero ni nuko muri itegeko nshingiro rya Afrika Street bavuga yuko droit à la propriété sinzi uko twayivuga irimo ati ubutunzi bw'umuntu n'ubutunzi bw'umuntu, hanyuma aho rero ifo bagwiza kurondera ingene babigira ariko bikagirwa amategeko. Hanyuma ikindi nacyo nuko icyo batabwizwa kwibagira naho nyine batabwiza gukora nabi nuko ntibazibabigire nko muri Mozambique cyangwa muri Zimbabwe, kuko kera Zimbabwe yari cyari igihugu gitunze cyane kandi cimbura ibiterwa byinshi kandi bikayigurisha hanze. Hanyuma ariko igihe habaye ibyo bita reforme agraire ya Mugabe, igihugu caragowe cyane, hanyuma haratera n'inzara no muri Mozambique byarabaye, harapfa abantu bagera kuri miliyoni. Ikibazo rya Afrika Sud ifise ni ingene yohindura ingene yogerageza kugarukira abanyagihugu abarimyi kugira baronke bashobore kubaho neza nabo nyene bashobore kuronka inyungu ishemeye mu kazi bakora, kandi hanyuma n'abazungu nyabo nyene ntibihebure ngo bace bagenda, hanyuma itunga ry'igihugu risubire hasi. Aho rero hari ikibazo gikomeye, hakaba n'ibindi bihugu byo hanze nka Ubwongereza n'ibindi na Australia biguma bivuga biti nimwatwara abazungu ibintu bafise natwe aho turi tuzagorana, tuzagerageza kuzasubira kuzana amahera yacu ngo tuyazane mu gihugu. Urumva rero izi yose ni ntabamye ngira mu minsi izoza, mu minsi iza tuzoraba neza aho ANC ihagaze, ngene ANC igerageza kuva muri ibyo bibazo bitoroshe.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone. Frederic Adute Akama, Frederic irindi zina.
Irambeba,
uri he?
Ugendana
mu Burundi?
Ego me,
ikibazo icyumviro
ari ikibazo mugari cyangwa kibanga ni iki?
Ego,
ajyanye n'ibyo mukubona ni reko biraza n'amahinduka aho usanga cyangwa bakubitege ari kuri kreatif.
Ndi kumva neza wo wagerageza kuja hano twumva neza. Halo?
Halo?
Ego.
Mereka navuga nti? Aya matora agira abe muri Afrika y'Epfo.
Gasumba yerekane neza ko generation iharubo yuko ari ya yobigishije agatima nka generation yaheze ANC gitangira avuga nti umutumire yo tukereraniriza rande na kamerunduri nitani muri Afrika yeto ukuntu ibi cyatwagwa ukuntu muri Afrika yose yabazaratiye bitabirahinduka uba yatubwiye yuko muri Zimbabwe byatse bihinduka muri Mozambike biragorana tukaba turiko turaraba turara neza ko ari ahantu amahindi tandase yameze neza niko tuyabyita mu bindi bihugu bya Afurika igenda gute kugira ngo ibaronke akarorero keza kw'abo bandi
Ego biracika guri ariko ngira icyumviro nyamukuru twacyumvise mwo mwishura Nesto
ego nkuko twabivuze mu mwanya hari intambwe nini yazagije intambwe niya cyane iyo radi nkingene aba abantu muri Afrika y'Isiide baronkeye umuti ikibazo cyabo ariko amakungu yose yibaza yuko ingwano igiye gukomera hanyuma haze kagasisika amaraso menshi akaba ingwano y'izamoko bitwereka yuko n'abanyafurika iyo bafise abategetsi beza bashobora kugira intambwe zikomeye intambwe zikomeye bashobora gukemura ibibazo byinshi bitoroshe hanyuma icyo nashaka kuvuga mvuga nti ego hari ibihugu byinshi muri Afurika bikiri inyuma cyane kandi nibaza yuko icyo biva ko ni uko hari abanyafurika bibaza yuko indwano ya independence bakurwanya umuzungu babone gusa ko hanyuma umuzungu yagenda umwirabura agacaza agacugira ya politiki nyine ikiba gikenewe si kurwanya si urukoba no kurwanya sisiteme mbi ikumira sisiteme ituma abantu bagorwa hanyuma ntiteze imbere abanyagihugu bose sisiteme ituma abantu banyuruza amatungo ya leta amatungo y'abanyagihugu ariko ni byiza kwama tutibagira ko hari abanyafurika benshi bagwaniye ineza ya bose ko hari iterambere mu bihugu bimwe bimwe mugabe yuko urugendo rukiri rurerure kandi atari urw'abandi ari urwacu ibyo rero ngira niko bimeze muri Afurika kurusha ahandi ariko n'ahandi ni uko nyine hari ibihugu byari bimaze gutera imbere cyane ariko na nyine biri kubirasubira inyuma kubera abanyepolitike baza ibyiyumviro byabo ntibi byo kwandaye neza bose ariko ari byo gukoresha amoko urukoba cyangwa amadini ni kwama rero tugabye dukomeye hanyuma twigisha n'abana bacu n'abakiri bato yuko politike iyo umuntu agize politike ni iyo atarondeye ineza ya bose bari kwaragora abantu atacamariye abantu
yego Nduwimana nawe nyine tumufise ku murongo wa telefone Nduwimana irindi zina
Nifanikeje
uri he
ndi ni murambi ya Burundi
ufise ikibazo icyo cyumviro
cyumviro novuga
yego
kubwibyo burya ubonye iki gihe tugezemo kiragoye usanga abantu benshi nenga baharanira kwikumiza hejuru sibyo none
ni icyumviro cyane
yego
yego ubandanye
namwe mwamushika kure rero mwarimo kwereka murashikirije kandi umuntu wese akatarashikira hagaze akavuga ati nta ntabari ingorane akayishikirize
nibyo
byofasha mu bantu bakabona ati bwabo ni nakakoze neza kuvuga ko nk'abantu ba mbere bari bakomeye ntitwarabibonye hari nk'abantu bagerageje kurwanira agateka k'abantu abo nabo turabazi hari nk'abagenda turumba kandi nabo turabishima rero nafi tuvuga ati ahubwo mushyika ari kutuvugira hejuru kugira ibintu bigende neza cyari icyo
murakoze ku cyumviro cyanyu eri nawe nyine araduteye akamo eri irindi zina
ndacyayisaba eri
uhamagaye uri he
ndetura mu giteranyo mu bisanzwe mu ntaramo y'inganga z'onda batira kamondi.
Yego, ufise ikibazo bazacyumviro?
Ikibazo kitanze ni kibazo.
Yego.
Ngira cyo kuraba ndumva vyema kuba bagiye kwigira amatora no gutsinda tata demokrasi, boneke yuko demokrasi baharaniye bakomeje kwishigikira. Abatore nashaka nibaze umutumire ngirageje kuraba ujya tuvuze kuba kari igihugu n'ibintu bitwara umwanya muremure. Iyo myaka 2025 yabaye bameze nk'abikura ko iyo ntwari adacinyita tugeranije n'ibindi bihugu menga bari mu kera tuyageje ukundi ibindi bihugu byagiyeje bironka tuyubaka haraciyemo igihe kirekire usanga bimwe tuyagira mu myaka 50 mugabo urumva ko akiri ku myaka 2025. Abatoye nashaka ndamubaze abona yuko muri viziyo hamwe nabyo nacyo icyo gihugu cyogera ku myaka nka 50 n'ibindi bihugu bigeze ko nabo izo ngorane bariko baravuga nk'ubushomeri n'ibindi ubukene baba baritoreye inyishu bigerageje kuraba n'itebo cyo bamaze biyubaka kaba dukanje karaho.
Murakoze mu mwishure Nesto.
Ego murakoze nibaze ko ikibazo bajije nticoroshe kuko hari bihugu byagwaniye independence ugasanga mu myaka ya mbere ibintu byose biragenda neza, ariko ugasanga haje nk'imyaka 2000 haje abandi bantu ugasanga baravyononye. Ibaze ko ikibazo ni iragi ngene abantu bakunda igihugu bafite ubuntu barondera ineza ya bose ngene bakora kugira iyo bamaze gukura bakagenda basigira abandi basigaye bamenya iyo igihugu cavuye bakamenya ngene abantu bitanze bakamenya yuko mu buzima bwabo nabo batabwirizwa babwiriza kubandanya iyo nzira hanyuma kandi bakamenya yuko kurya bivuganye ni wacu nk'i Burundi bavuga bati igikomeye no gusiga izina no kuvuga iyo bavuze ati no gusiga izina abashaka kuvuga ati no gusiga akarorero keza ugasiga wigishije neza abana kandi wabahaye uberetse yuko ubuzima bwawe wamirwanira ineza ya bose kuri umuntu w'ubuntu. Aho rero iyo abantu barwanya ariko bakibagira kwigisha abandi bakibagira kwigisha abakiri bato ngo bamenye iyo bavuye bamenye ingene bifata kugira ntibafate ibintu bikomeye imirenengwe aho rero igihugu kirashobora gusubira inyuma. Ivyo rero kwigisha kukibagira abitangiye ibihugu vya Afrika no kwama twiga turaba uko bagize kugira bashobore kubogora ibihugu byabo ibyo birakenewe cyane naho tubyibagiye ibibi amabi yose twibaza twarengera ashobora kugaruka.
Murakoze Eric, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina aho hamagaye uri?
Akimana Eric ndi Kigali ku Kicukiro.
Ufise ikibazo canke intererano?
Nebo ni igitekerezo.
Yego.
Bonagari South Africa yonyine urebye no mu bindi bihugu byose bigize umugabane wa Afurika navuga ko ikibazo cy'ubushomeri cyogarije cyane cyane urubyiruko. Urebye ntabwo barisanga ko babasha gukora ngo biteze imbere bitewe n'imiyoborere bafite mu gihugu imbere cyawo. Bityo rero ibintu Afurika tugiye gukora ndabona rwose nta kintu bitwaye.
Murakoze.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 1 6 9. abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku matora yimirije mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri indwi ku munsi wa gatatu itariki umunani z'uku kwezi harangiye imyaka 25 intwaro karyanisha imiryango ya apartheid irangiye muri icyo gihugu. Ku telefone dufite Pascal uratwumva? Irindi zina huri ufise ikibazo intererano?
Intererano no kubanza kuri ipfuriza amatora meza nk'aho mperereye nagerageje nk'uko natwe mu Burundi twayagenjeje nizere yuko nabo nyine mu gutegura amatora atantererano zo hanze nishitsi nk'uko mu Burundi nagemera cyangwa byagenze hama nkabaza ati kuga iriyaga niho amatora ya kabiri niho abagize bagomba kuvuga ati nk'icyitegererezo nk'igihugu bipfuza tubabera nk'akarorero nk'akarusho tuvuge igihugu babona cy'icyitegererezo muri Afurika ku bijyanye na demokarasi n'inzi z'amatora igihugu bafata kome referanse yabo nk'umutumirwa n'igihugu abona kigira amatora meza wewe abona n'igihugu kifata nka referanse hama hifuza yuko mu mbere yuko bayica kwa mu Burundi tutawumva mbanze numvinisha mutamba murakoze.
Murakoze. Ero mwishure Nestor
ndabumvise neza.
Yabajije ngo igihugu mubona cyofatwa nk'akarorero kubijanye na demokarasi no gutegura neza amatora muri Afrika.
Icyo kibazo nticyoroshye kuko burya nta gihugu usanga kimeze nk'ikindi. Igihugu cyose gifise kahise kacyo, ugasanga niyo abantu bavuze demokarasi bose ntibayumva kumwe, ariko igikenewe nuko novuga nuko y'abantu bagiye gutora cyangwa y'abantu bagira politike niyo bari kubaraharira baharira ibyiyumviro byiza byo kubaka kugira hanyuma bakajya imbere y'abanyagihugu bakabumvisha ingene ibyo bakababwira bati ibi ni byo byiyumviro dufise ku byerekeye kurwanya amarushwa ubushomeri. Ati ibi ni byo dufise ku byerekeye kurwanya kugira abantu bashobora kuvurwa neza bose, kugira abantu bashobora kwiga neza kwiga igihugu cyacu kishobora gutera imbere. Uko niko tuzobwira kugira ubuto ibyo kwiba ntibibandanye. Iyo rero abantu bariko baraganira bariko barahiganwa ari ibyiyumviro byubaka bihiganwa, ibyo rero baba bari muri demokarasi y'ukuri. Kuko ikibazo amatora ni ikintu gikenewe cyane, abanyagihugu bagwizwa kwitorera abatwara, ariko ntitugwiza kwibagira yuko hari igihe n'amatora ashobora kuzana abantu babicanye kuko baba bakoresheje ubwoko. Tumaze kubibona mu bihugu bimwe bimwe byo mu isi, ugasanga abicanyi baje batowe n'abanyagihugu ariko bakaza ari abantu baje kwiba, baje gutoteza abantu, baje gukumira. Urumva rero ntibyoroshe. Nibaza yuko ikintu iyo tubonye Afurika uko imeze tukabona n'ibintu biri kubera mu isi tukuza kuvuga duti abantu bose bashaka kujyanisha abanyagihugu, abantu bose badafishe ibyiyumviro byubaka, bashaka ari basumirinda abo bose tukuza kubwira uko dushoboye kugira haba amategeko atuma batatera ingorane batabandanya batesha umwanya abanyagihugu. Ndabibona.
Yego. Hermine Egide ari ku murongo wa telefone, uri he? Irindi zina?
Ndi mu Rwanda, Kigali. Imana Hermine Egide.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyumvi?
Ni ikibazo.
Yego.
None ndabaza ibyo shyaka rya ANC nisi byaba biteganya nyuma yuko bari kuvuga yuko bajya bishyurira abanyeshuri cyangwa se ngo gufasha aba nubakiyeho urubyiruko kuva mu bushomeri nizihe ingamba bateganya kugira ngo bajyanye ubwo bushomeri cyane ko tubibona muri Afurika yuko hagenda habaho imihigo nk'iyo ngiyo bikarangira batayiho igihe twagiye tubibona mu bihugu byinshi bateganya muri rusange
murakoze cyane mu mwishyure
ego nk'iyo wumvise bavuga bati ku by'amatongo turakeneye yuko inyungu zivuye muri ayo matongo zigabugwa abandi bakavuga bati hari igihe kivuga ati tugiye kurondera amahera ayo mahera tuyashyire mu kubaka inzu mu kubaka amahinguriro usanga rero ari ibyo hano ikindi nacyo nyine no kufasha abantu bafise ibyiyumviro bashaka bamaze kugira ibyiyumviro bafise ibyo bashaka kwikorera hakaba hari amahera abafasha nuko abantu bashobora kubikora ariko kubwira ibyo bintu byose bishoboke urumva yuko ifoko leta iba ifise ibyo byiyumviro kandi ifise ishaka mu kurwanya ubushomeri hanyuma iyo rero leta ifise iyo shaka kandi ikagira n'uburyo kandi ubwo buryo bukaba buva kugerageza gukora kugira inyungu zivuye mu buzi bwinshi zivuye mu mifuko gusa y'abantu ba Kenya ariko leta ikavuga ati natwe ubwo buryo tugeza kuba tubufise kandi ikabukoresha ku neza ya bose ibintu birahinduka ariko ibyo uvuze n'ibyo ikibazo cy'ubushomeri kirakomeye cyane kirakomeye muri Afurika kirakomeye mu isi ariko ntibivuze yuko atabihugu byashoboye kubikemura hariho ibihugu bitari bike bimaze kubikemura nibaza yuko umuntu ashatse kuraba uko bakoze ashobora kubikurikiranira hafi turashobora kuvuga ibihugu nka Singapore turashobora kuvuga ibihugu nka Norvege turashobora kuvuga ibihugu nka Finland ndetse na Suwede kenshi usanga rero hari leta zikomeye cyane zigerageza gufasha gufata ibyo bita benefice hanyuma ikabikoresha kugira iteze imbere abanyagihugu ntibyoroshe ariko birashoboka
yego Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga ku matora muri Afurika y'Epfo y'imyaka 25 inyuma yuko cyo gucikuye ko intwaro karyanisha na miryango ya apartheid mwitegereze imigenderanire hagati y'abazungu n'abirabure muri Afurika y'Epfo muri iki gihe muyibona gute ko igihe ANC yatsinda amatora mu mwaka w'1994 abazungu hari abari bafise ubwoba benshi sinovuga benshi mbwa hari abavuye mu gihugu baraja mu za Australia mu Bwongereza na ngaha muri Amerika baziko kubera impungenge baziko abirabura bazobihora ko ibintu vya gutyo muntu ubu bihagaze gute
hari benshi bagiye kandi byarumvikana kuko bavuga bati abitwa ko ari abirabura n'abazaca bihora barahunga baje muri Australia bayivuje muri Amerika no muri abandi baje mu Bwongereza ariko bamaze gushikayo bamaze kubona uko ibintu bigendeka benshi baragarutse ariko nk'icyo kibazo cy'amatongo hanyuma ikibakira ni kibazo kitoroshe kuko hari benshi batewe n'abirabura bavuga bati harageze yuko ibintu bihinduka bagaca bagerageza bakabatera hanyuma akaba n'abahasiga ubuzima iyo byarateye icyuka kibi ariko nibaza yuko icyo dashaka kwibagira kuko kenshi muri Afurika abantu bashyira imbere ibintu bibi gusa bitagendeka bakibagira n'ibigendeka ibiravyo muri Afurika isidi ubu usanga abanyeshuri birabura n'abazungu bigana usanga mu gihugu hose bakorana bakorera hamwe kandi ubiravye neza urabona yuko na icyo bita national party abantu ba burya mugambwe watwara apartheid kera igihe imaze gufata ishitse ku butegetsi igice cyawo cyaciye cinjira muri ANC ikindi cyavuyemo irya Democratic Alliance twabye tuvuga donc gacovuga ati kandi no muri ANC mu bazungu hari n'abandi bazungu kandi nabo nyene mu kino gihe bagowe batamerewe neza arabirabura batunze cyane nk'ubu igice mirongo ibiri cy'ubutunzi muri Afurika Sud kiri minwe y'abirabura urumva rero hari abirabura batunze cyane hakaba n'abazungu nabo nyene ari ibishomeri bafite ingorane nibaza yuko hari ibintu byinshi byahindutse mu migenderanire ya bamwe n'abandi hari n'ingwano hari n'igihe kenshi usanga bari kumwe ariko baravuga bati ibintu nibihinduke have cyo kunyuruza itunga ry'igihugu ugasanga bariko bari hamwe bageregere bagerageza gusaba yuko abanyeshuri bagowe bashobora gufashwa na leta ugasanga ibintu byinshi bari kumwe kandi niko byamye no mu ngwano igihe hari ingwano abirabura kwaragwanya apartheid abantu barabyibagira cyane buriya ANC ari mu bazungu kandi abazungu bari hose bari muri direction ANC mugabo bari no mu bagwana harimo abazungu benshi nibaza rero ko hari ibintu bihinduka atari bikenya muri Afurika yo hepfo bwahisha ari turize yuko abazatwara Afurika decide yeje batazakoresha ibyo bwoko kubera ashobora gutuma igihugu gisubira inyuma.
Yego, David unyarutse ubwirinzi zina nahuri n'ikibazo cya intererano nyarutse umwanya uragiye kurangira
ndi Nyamirambo hano Kigali nandaga kubaza utuntu tubiri akambere no kuvuga ngo ese hari abantu bo muri South Africa bo mu gice cy'abirabura bayobowe n'uwitwa Malema twa Freedom Fighters iyo wumvise imyumvire yabo wumva isa nkaho ishaka kwihora ku bazungu nubwo baba bafite ukuri bwose ariko bahumva ko bafite akanda k'umujinya cyane ese umutumire abona iyo myumvire muri Afurika y'Epfo ikomeje kuba myinshi itatera ikibazo gisa nkaho kizazana ikibazo muri Afurika y'Epfo aka kabiri ni ukuvuga ngo Afurika y'Epfo bivugwa yuko yagize uruhare mu isenyuka ry'ubukungu muri Zimbabwe
nyarutsa
ndashoboje kugira ngo ikomeze igire ingufu nyinshi igihagararo muri ako karere ese ibyo kuvu byaba ari byo cyangwa ni ukubeshya murakoze cyane
mumwishure muri make Nesto
icyo kibazo cya kabiri sinzi ubuhanga bwa Afurika y'Epfo mu byabaye muri Zimbabwe ariko ku byerekeye uvuga uti ego iyo barema ariko aravuga barumva yuko hariho nk'ikindi cyo kwihora kandi hari n'amajambo amwe amwe yigeze gukoresha babaza cyane abantu baratanga ubwoba abantu benshi cyane ikibazo muri Afurika y'Epfo muri Afurika si ubwoko si dini ry'abantu si urukoba ikibazo ni politiki ni intwaro reka twizere yuko Afurika y'Epfo kujya yari yatanguye igihe batsinze apartheid hari Nelson Mandela hari Oliver Tambo Walter Sisulu n'abandi barabashinga ntaye b'ubuntu twizere yuko abo bantu bakiri muri Afurika y'Epfo yuko Afurika y'Epfo y'ejo izo ba iri mu minwe y'abanyafurika bakunda abanyagihugu babo batavanguye kandi bakabona abantu b'ubuntu.
Yego, murakoze cyane umutumire wacu Nestor Bidadanure umuhinga mu byerekeye politike yakurikiranye cyane ibyerekeye igihugu cya Afurika y'Epfo aba ipari mu Bufaransa muri uyu mwanya tuvugana yari muri Bretagne. Dushimira rero mwese mwashoboye kwirikiranye ikiganiro abaduteye akamo bazi ibibazo bagashikiza n'ivyumviro n'umutumire rero wacu tubifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya amudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Kurindira rero mwese ko mukurikirana ibiganiro biri imbere ndabifurije umugoroba mwiza.